nzamba
nzambira samirana
Amahori wanyu bakunzi b'amakuru ya radio Inzamba agateka kawe sangikaze turi ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 18 Nyakanga umwaka 2021 ano makuru ashimikiye kuri zino ngingo nkuru azikurikira Nurugendo rutari rumenyerewe ku rwego rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arikeze ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuri no wa Mungu azubaherekejwe n'umugwi w'abantu bake nkuko bigaragara mu itangazo rya leta Ugo rugendo i New York muri Amerika rurerekana ko bamwe mu bategetsi buba bamaze kuronswa incanco za COVID-19 murabikurikira mu ntango z'ano makuru. Imyidogo ni myinshi mu banyeshuri barangije kaminuza nderabigisha bakabura akazi muri komine bavukamo ya Mutaho mu ntara ya Gitega bagiriza umuyobozi w'indero muri komine ako ahakaza abigisha babakuta kivi bazana na mu zindi ntara. Kiza cha COVID-19 cyaratumye aborozi b'ingurube bakora basimbura neza mikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda icyo nico tubayagira mu kiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo cyo ku minsi yose ya gatandatu mugume hafi tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuza kubashikiriza mu mpera z'ano makuru sangwa ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ejaho bukera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aritezwe i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu nama ihuza ibihugu bigize uwo muryango muri urwo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azubaherekejwe n'abafasha biwe bari kurushi n'abahora badahara mu ngendo nk'izo nk'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe ibyo gufashanya canke umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru w'irinyamitwe ntibazoba bari kumwe i New York ibitari yabimenyerewe mu rugendo rwo ku rugero rw'umukuru w'igihugu ni inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze
nkuko tubisanga ku rupapuro rw'uburenganzira abazoherekeza perezida Evariste Ndayishimiye ordre de mission mu gifaransa nimero 110 agakoni SEG agakoni 180 agakoni 2021 dufise mu ruganda wo kumenyesha amakuru kwa radio Inzamba agateka kawe ku nimero ya mbere hari uwo bita VIP ya mbere ku ya kabiri akaba uwo bita VIP ya kabiri abo nabo akaba ari president Ndayishimiye ubwiwe na Angelique Ndayishimiye umupfasoni wiwe turetse ko ari inama ya mbere kuri urwo rwego president Ndayishimiye azaba yitavye kuva ashikiriye ayo mabanga hari n'ubudasa bugaragara buri ku rutonde rw'abazomuherekeza ugereranije n'ingene byahora bigenda ku bandi bakuru b'ibihugu bamubanjirije mu gihe hahora hari ba ntibahara mu ngendo z'umukuru w'igihugu ziri ku rwego nk'ugo aha twovuga nk'umuhanuzi mukuru ajejwe imigenderanire mu biro by'umukuru w'igihugu umuhanuzi abajejwe ibikorwa vya ONU mu biro by'umukuru w'igihugu umuhanuzi mukuru ajejwe byo kumenyesha amakuru muri abo bose nta n'umwe azoherekeza umukuru w'igihugu Evelyne Butoyi avugira ibiro by'umukuru w'igihugu akaba ari we wenyine rudende dusanga kuri urwo rutonde haba mu bahanuzi bakuru ba Perezida Ndayishimiye canke mu bahanuzi basanzwe ku nsiguro bamwe n'abandi baha urwo rutonde rw'abantu bari kurushi bazoherekeza umukuru w'igihugu mu nama ikomeye nk'iyo amasoko yacu mu biro kwa Perezida Ndayishimiye atubwira yuko insiguro zishobora kuba mu buryo bushika nka butatu bamwe bagira bati Perezida Ndayishimiye abikora mu ntumbero yo kudasesagura amatungo ya leta abandi bati nkumbure ntagishaka kwikoza abahanuzi wenyene atashizera gifitiye avuga yuko ari binebwe ataco bagihereza iminwe kurundi ruhande bakavuga yuko ubukene bw'amafaranga y'agaciro burangwa mu gihugu ngo bwoba bwarashitse no mu biro kwa Ntare Rushatsi
mugihe buca Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe baja muri Amerika abatari bake bibaza ko batojayo batabanje kuronswa icanco za COVID-19 nkuko ico gihugu kibisaba. Kubona umukuru w'igihugu aja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisigura ko hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi bamaze kwicandagisha mu kwikingira ikiza cya COVID-19 binyegeje. Ikibabaje ngo nuko abo bategetsi nyene bahakana ko bidakenewe ko abarundi bitandagisha. Ivyo bivugwa na Vitali Nshimirimana arongoye uruntani rw'amashirahamwe yigenga Forske, abona ko ivyo bisa no kubuza ubwigenge bwo kugira amagara meza ku banyagihugu, ariko kandi ngo nubwo kwidegenza arasaba amashirahamwe atandukanye gutera kamureta kugira ngo yemere ko abanyagihugu batandarwa mu kwikingira no mu kuronka ububasha bwo gutembera hanze y'igihugu. Vitali Nshimirimana:
Ibi biza bihinyuza imvugo y'iyo ntwaro aho kuva mwaka w'2020 bagumye bafata minenegwe ivyerekeye kugwanya ikino kiza na cyane cyane mu guhakana yuko icyo kiza cyateye mu Burundi hamwe n'ukwanka urucanco. Ibyo rero iyo abatwara igihugu abari muri leta cyangwa abandi banyacubahiro badafashe ya mbere mu kugira ngo bahimirize abandi banyagihugu, abanyagihugu baca bagira madidane, abanyagihugu baca batinya. Ibi rero birababaje cyane kubona bamwe ku ruhande rumwe abo muri leta cyanke aba bafasha binyombora bakagenda bagacandagwa kugira ngo bidegembye baje aho bashatse hose, hanyuma bagaca muri uwo mwanya nyene babuza abanyagihugu yuko bacandagwa ubwo n'ubwicanyi mu bundi. Hanyuma ikindi naco twashaka kuvuga nuko abanyagihugu rero bakwiye kurikanura na cyane cyane abaganga, amasendika, amashirahamwe, abihebeye Imana, bagahaguruka bagasaba yuko leta y'u Burundi yoshiraho umugambi wo gucandaga abanyagihugu. Ivyo navyo bazobikora bamaze kwemanga yuko uwo mugambi bakeneye yuko baho, bakonge bagasaba abafasha u Burundi yuko botanga izo cyanco bagasahiriza ibyigugu cy'u Burundi kitoshobora kwikorera.
Hadiyo Inzamba iciye ku murongo wa WhatsApp w'umukuru w'igihugu twamubajije ko yitandagishije ku bw'ubwo rugendo, yishuye ko akigendera ku rukingo rw'Imana kubera ko atagucandaga biriho mu gihugu cy'u Burundi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Abantu babiri, umwe wo muri komine Buhinyuza, uwundi wo muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga, nibo bitavye Imana ku munsi wa gatanu mu buryo bunyuranye. Umwe akaba yapfiriye mu kinogo cy'akazu ka Sugumwe, uwundi yaguwe ko n'uruhome rw'inzu nk'uko amakuru atandukanye hava muri ayo makomine avyemeza. Ni nkuru tubaza Josine Kazi.
Muri abo bitavye Imana, umwe n'umutamakazi w'imyaka 83 yaba ku mutumba wa Masaka, zone Masaka muri komine Giteranye, yitavye Imana ku wa gatanu ku mutaga aguwe ko n'uruhome rw'inzu mu gihe umwana wiwe yariko aramusanurira inzu nk'uko amakuru atangwa n'abajejwe intwaro aho Masaka bimenyesha. Wa kabiri yitavye Imana n'umusore w'imyaka 24 yaba ku musozi Kiyange muri komine Buhinyuza, yaguye mu kinogo c'akazu ka Sugumwe abuze umwuka mu gihe yaramanutse muri ico kinogo agiye gutora amahera 268,000 yari yakorokeyemwo nk'uko amakuru avaho ku mutumba Kiyanga vyemeza. Aho ku mutumba Kiyange nyene hari umwana mutoyi w'imyaka 4 yari yitavye Imana ku muhinga mu kwa kane ahitanywe n'inzu y'abavyeyi biwe mu gihe hariko hagwa imvura nyinshi ivanze n'umuyaga.
Hamaze iminsi hibonekeza ubusuma bwiye bw'agasakisaki bukoregwa mu mirima muri zone Ndunga, komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu bo muri iyo zone baratewe ubwoba n'ubwo busuma, bagasaba abajeje intwaro kutuza iyo ngeso hatararengerana. Ni nkuru dushikirizwa na Jacob Sibomana.
Uducimbiri twa Kivumba na Rusovu nitwo tugeramiwe n'ubwo busuma bwo mu mirima bwibonekeza muri zone Ndunga, komine Kayogoro, intara ya Makamba. Amakuru avaho muri utwo ducimbiri amenyesha ko ibiterwa by'imyumbati n'ibitoki ari byo bikarigwa cyane n'abo basuma. Uyu munyagihugu aratubwira amwe mu barimyi amaze kwibwa.
Ku rugo rw'umuhisi va kuba haravane baramaze kumwiba ibintu bitari bike ku mumama w'umupfakazi yitwa Bizimana Dorote, baramaze kumwiba imyumbati myinshi. Umupfakazi yitwa Nome abo basuma nyine barasoromye imyumbati ariko ku mahirwe make ntibayitwaye basize bayirunza aho nyene. Akandi karoro twotanga nako umutama yitwa Filimoni mu mwonga witwa Gwankebe, aho yari afise ibitoki bitari bike vyari vyeze, yagize aragenda kusanga vyose babiciye.
Abanyagihugu muri zone Dunga basaba bijejwe mu ntwaro kurandurana n'imizi ubwo busuma bahereye ku matohoza y'abadumwa ku rutoki.
Ntabwo turiho kuvuga yuko abavugwa muri ubwo busuma bahari bagituje mu hano karere kacu biba gose 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 gose. Nubwo igisuma ari gifashwe abafatanye iponga, rero turasaba yuko intwaro abo bantu batugirira ku matohoza. Rero iyo ngendo mbi turayamirije mu gacimbiri ka Kivumba, turayamirije mu gacimbiri ka Rusovu, tubona yuko ejo cyangwa hirya y'ejo izorandagata igashika no mu izone yose, kumbura igashika no mu ikomine yose.
Kuri ubwo busuma bwo mu mirima buvugwa muri zone Dunga, Ndayiragi Jean Antoine umusitanteri wa komine Kayogoro yamenyesheje kuri telefone ko aya makuru ataramushikira.
Imvukira za komine Mutaho mu banyeshuri barangije igisata cindera bigisha ipe ya muri kaminuza y'i Burundi baridogera umuyobozi w'indero muri iyo komine y'intara ya Gitega ko haguma akoresha bigisha babakuta kivi abo bita vacataire mu rurimi rw'Igifaransa mu gushyira imbere inyungu ziwe, kandi abarangije kaminuza banonosoye ivyo kwigisha bahari. Abo banyeshuri barangije kaminuza bamwagiriza ko iyo atanze akazi naho ashiramwo ivyankunzi mu kuzana abo mu muryango wiwe akuye mu zindi ntara. Abo bashomeri bagasaba ko ivyo bintu vyohagarara akazi ko kwigisha kagatangwa mu muco, kandi bagahera kumvukira za komine Mutaho. Inkuru dushikirizwa na Beni Akserakana.
Abashomeri barangije kaminuza y'u Burundi bavuga ko bahejeje igisata cy'ubwigisha bita IPEA, ariko ngo nta kazi bariko barahabwa mu buyobozi bw'indero muri komine Mutaho. Bazumutima Anatole umuyobozi w'indero mu komine atanga aha ubuzi abakutsa kivi gusa kubera inyungu ziwe nkuko uyu abitubwira.
Umuyobozi mu komine Mutaho w'indero Bazumutima Anatole, ikibazo yuko hari abaserukira indero muri komine aho baserukira indero rwego rw'umuryango wiwe akumiza kubera mu mwaka uheze, aho umuyobozi w'indero akuye ku ntonde amaprofile kiete demande yari icongereza, igifaransa, fizike na tekinoloji, akabakura ko akabananya akoresha abakutsa kivi kuvyo tutazi ko ari inyungu ziwe, mugabo ko tubadakora inyungu ziwe kuko ntibabandanya barusha abavyeyi.
Icababaje cane ngo mbaze umutima Anatoli umuyobozi w'indero mu ikomine yazanye umwishwa wiwe amukuye muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi kugira muhe akazi mu buyobozi bw'indero bwa Mutaho, kandi hari abashomeri banonosoye ivyo kwigisha batagira akazi.
Aho baheruka mu gusubiriza abigisha batakiri ku kazi, twagiye tubona umwigeme ndi wo kubwayo Esperance avuka muri komine Gihogazi, akandi akaba ariyo anabasanzwe mu ntara ya Karusi, twabona agiye gukora ahabwa akazi ku ishure ry'abagenzi bita Lycee des Amis du Cher de Kiye no mu caro. Icadutangaje ni uko twasanze ari umwishwa we.
Umuyobozi w'indero muri komine Mutaho mbaze umutima Anatole abwira abo basaba akazi kwandikira ikete ryo gusaba akazi ubushikiranganji bw'indero kuko ariho hatangirwa akazi.
Ndese yabikora, ndese yabikora ivyo ni ministeri n'akazi ka ministere n'ibyi amaprofile abakenewe tuyatanga amabezero ndetse muri komine tuyatanga amabezero abakenewe muri komine hama ministere n'ibyo ati tuza rukibireje ibibezirizi n'izi n'izi sivakota irihari kuno rokete mayagenze nyaza bata n'umwe yidoga uwidoga nawe ntiyandika ikete agire rukuru yandike komisiyo nasiyonale tuyo muri komine twarabihejeje kandi bimeze neza cane.
Abashomeri bobo basaba ko ivyo bintu vyohagarara akazi ko kwigisha kagatangwa mu muco, kandi bagahera kumvukira za komine Mutaho.
Ingoro y'umugambwe Senere yarayisambuwe, ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu muri komine Muhuta intara ya Rumonge, ibaye ingoro igira indwi isambuwe muri iyo komine kuva mu kwa gatatu uyu mwaka nkuko abasenere bavyemeza. Eme Magera aserukira uwo mugambwe mu bindi bihugu ariyamiriza ivyo yita ko ari agasomboroto kagirwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Inkuru ya Josephine John Senkunzimana.
Iyo ngoro y'umugambwe Senere yari ku mutumba Gitaza, ivyari bigize vyose vyaranonekaye nkuko Eme Magera aserukira Senere mu makungu avyemeza. Avuga ko abayibumuye arabari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Nijo ryakeye niho babomoye, nta gisigaye kuri iyo nyubakwa uretse amabati nawe nyene
yavuna kuruce kiboneka cyo nuko bari bafise umwanya bari bafise uburyo bivuga ko ari ingonera kure bari kumwe n'ubutegetsi bwa komine
Eme Magera arasaba ariko abanywanyi ba senere kubandanya batekanye
abanyagihugu tubasaba kuba bafatanye neza bakakomeza urunani bagakomeza gukora ibikorwa by'umugambwe SNR ibadebukirwe ntibashe kivuto
kuri ivyo Radio Inzamba yarondeye Donatien Manirakiza atwara umugambwe SNDD-FDD mu ntara ya Mumonge avuga ko ivyo byose uwo mugambwe wagirizwa atari ivyo
Nchane kinyoma chamba ya vosa sifu. Kaya soo wa hii bomo ya karisa. Wana wakizibana avi, wana wakizibana avi. Hara wanyuwa anyiwa achoga. Hara wakopo yoni.
Urongo ye yuko mine nawe Domitire Nzoni mana yavuze ko ataura mumenyesha ivyi yungoro ya senere.
Mbuhadja tuu, karisa, haraporo dofiste.
Iyo nyishu iratanga aje kugumunwanyi wa senere kumutumba gitaza. Agasigura ko uwo musitaneri asanzwe aba ku metero zidashika 50 yaho iyo nyubakwa yarayisambuwe yariri kandi hacungegwa n'abapolisi amakuru ava mu mugambwe senera avuga ko izindi ngoro zitandatu z'uwo mugambwe zimaze gusambugwa muri iyo commune ya Muhuta n'abari muri SNDD-FDD kuva mu kwa gatatu uyu mwaka ni ku mitumba Gakuyo Kirombwe bitwe Gabaniro Nyangushwe urutunga mu mazone ya Muhuta na Gitaza SNDD-FDD ikaba yama ihakana ko ataruhara ubusitemwe
Mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuvuga ingaruka za karanda ka COVID-19 ku bworozi bw'ingurube mu ikambi y'impunzi y'imahama ni mu gihugu cy'u Rwanda tubishikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Impunzi z'abarundi z'imahama zarakozwe ko n'ingaruka za karanda ka COVID-19 cyo kimwe n'abandi banyagihugu baba mu gihugu cy'u Rwanda mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 18 nyakanga mu 2021 tuganira na niyo nkuru Amerikal umurundi amaze imyaka irenga 2 yorora ingurube muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Kaze mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance Ingurube ni bimwe mu bitungwa byororerwa mu ikambi y'impunzi y'abarundi iri mahama ni mu buseruko bushira ubumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda twaheruka kuvugana akaranda ka coronavirus kataratera ku isi icyo gihe ingorane nyamukuru ya niyo nkuru Amerikal yari iyo kutaronka byoroshye imfungurwa z'ibitungwa byiwe muri kino gihe niyo nkuru Amerikal asanzwe yorora ingurube zirenga 30 amenyesha kwa hanzwa hanini no kubura isoko
imbere yaho twaronka abantu baje kugipakira nubwo ari baduhamera make mugo baraza bakazipakira bakagena kuzandaza za Gisenyi n'ahandi cyane muri Kongo kuva koronitera twasubiriye kuronka umuntu aza kutubaza ingurube aze indwi zibiri hagarutse umuntu kuza kutubaza ingurube twari aba telefone bakavuga ngo haraguye gushika hiyo ngo mwa bino bihe ngo bizotugwenye twashika ugacyo usanga rero turoroye tutagira abaguzi mugabo rero icyo umuntu akunda uragumako ukavuga utereka ngume ku kivi uwari wese azoboneka kaza Nuwa na nzoro mwundi imba. Soza, daimuwe. Haragezi jihe, haza mwumu, ngaza wa nyine waza kukura nyine kuko haji mwono mwe atuwa ni ngurubi mwezi hili. Hali ngurubi zirenga majanani. Akugiri kwa igombe. Uga sanga, ikigurube, baki za gupakira tukwa guishi umbi janani itani. Uga ni atinya ugo yumbi minongi tandatu. Mwago karawo tinone ko zakuze, nizi ni za atraye. Tutayibisa wa kriya, tutayibisa wa guzi. Nolendo zishirahe. Kachuba umuhereza kuri 60, 50, 70. Ntangurwe nimwe yarenze 70. Aho gwaba ari urugwe runini, ngoshaka kurenza 70. Urumva ingaruka ko zatubaye ko zikomeye. Cyatuye uruhombo rukomeye cyane.
Ibyo ariko ntivyabugije ko abandanye ubworozi bwiwe nkuko niyo nkuru Amerikal abandanya bivuga.
Buki iyo umuntu akora ikintu akunda, kiretse yuko bituzanira amahera, burya ibintu by'ubworozi hajya ni n'umuhamagaro. Iyo ikintu gikunda uragikora ukakigumako, ukagenda ukora buke, mugo ukagumako. Ntucike intege. Abana ko n'ubu tukibandanya, kandi aho tugeze ubunya, naho tutarashikaho twifuza, ubunya dutanguye kuza turahindura, duhindura ubwoko mane izo mwasize kwa tezo mwasanze mwasize tworora zya ngurube z'inyarwanda ariko ubunye ati ko tugerageza kuzikwaza tugerageza gusha mu ndi bwoko bugezweho ku isoko ry'inyama bazita Pietre izinya hariho umugira neza magine zo Shalom yari azizanye azihereza amakoperative y'abarundi iyo zazaye rero batudandaza ko twe na tujya kuzigurirayo kugira ngo turabe ko twohindura amarase twa dufise kuko rase dufise ntabwo bazemera neza bavuga ngo zisa amavuta menshi bajya baza kugura inyama bigacye bituma tubura abakiriya rero ja tuyi dusimbira aho hafi tukazigura wewe yazikweza vyuma mugo twibwumva tuzigura hafi ya gufi yacu ngaho muri cooperative zirazimvye kuko ikibuguru ubu tugo turagifatira 125 twebwe izimbuguru zacu zisanzwe tuzigusha 12 kugira uronke imbuguru imwe ugurusha zibiri cyangwa ukagusha zitatu kugira imbuguru imwe y'ubwo bwoko kuko twifise icyo twifuza turemera tukazimbwa mugabo icyo twifuza tukagishikako
niyo nkuru America asaba kwa borozi b'ingurube boronswe ibagiro kuko ngo icyo kibazo bagisangiye n'abanyarwanda baba mu micungararo y'ikambi y'impunzi mahama
twari twagerageje twaronka abantu bajya badandaza inyama z'ingurube za Kigali bo bakavuga bati dukeneye ko mutuzanira inyama ati uko tuguze ingurube ntitubonga tuzibagira ino hanyuma tugerageje kubisaba umuntu veterineri w'umurenge aravuga yuko bidashoboka tudafite ibagiro cyemewe n'amategeko icyo bagiye naryo rirazinje cyane twavuga navyo twokwishoboza ikintu rero dusaba kugira ngo ibibazo bihere nuko tworonka ibagiro hafi yacu kuko tumaze kuronka ibagiro n'abandi benshi bo cabaza bakorora kuko bafise marché de kurema babafise isoko aho dushorera izingurube zacu rero turakeneye cyane cyane gose ibagiro z'ingurube cyemewe n'amategeko
ikambi ya mahama niyo nkuru America yahungiyemo gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani muri umwaka w'2021 yarimo impunzi zirenga 45,000 kubw'ibiharuro bitangwa n'igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye ndashimiye bagenzi bacu bo muri radio Inzamba na television Renaissance batororokanije amajwi y'umworozi w'ingurube niyo nkuru America namwe maduteza abiri ndabashimiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko.
Arakoze Emile Nibasumba ano makuru tuyasozerere kuyanditswe n'ibinyamakuru ayo nayo tuyasomerwa na mugenzi wacu Blaise Nijimbere.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi turiko turasozera. Tuyatangurire mu bya politike. Ikinyamakuru iwacu cyandika kwihagarikwa mu mirimo rya Mustanteri wa Komine Ntega. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere idakumira mwikete rihagarika uwo Mustanteri yamenyesheje ko atacizere yari agifitiwe n'abanyagihugu. Ariko rero amakuru ikinyamakuru iwacu gifise ngo nuko yoba yahowe amajambo yavugiye kuri telefone yifata amajwi aho yagaragaje umunezero kwigenwa mu bihugu vy'amahanga ry'umwe mu bihangange mu mugambwe CNDD avuka muri iyo ntara ya Kirundo. Uwo nawe akaba ari kwisonga mu matata ashobora gucanishamwo abagumyabanga. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyabandanirize ku vy'agata y'akazi na muntu. SOS Media cyandika ku bijanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu rivuga ko ihinduka ry'ubutegetsi mu Burundi ridasigura ko agateka kazina muntu gaca karika gutotezwa. Kuri uwa kane niho umugwi wawo ni ujejwe agateka kazina muntu washira ku mugaragaro icegeranyo kigira gatanu kuva mu mwaka w'2016 ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Abahinga bawo ni bavuga ko naho Evariste Ndayishimiye aguma yizeza abarundi n'amakungu ko agateka kazina muntu kagiye kubahirizwa nta ngingo zirafatwa kugira kubahirizwe. Kubwa Dudu Diene arongoye umugwi ukora amatohoza ku Burundi avuga ko ibituma ari byinshi amakungu adakura ijisho ku Burundi kuko agateka kazina muntu kaguma gahonyangwa ku rugero ruteye ubwoba. Nawe mu gisata cy'ubutunzi ikinyamakuru Burundi Eko chandika kurudandazwa rukogwa n'abari mu nzego za leta. Kubw'icyo kinyamakuru ngo ni mirimo idahuye na gatoya. Ariko rero icibonekeza nuko ibyo bikogwa ku mugaragaro mu Burundi bigatera agashavu abanyagihugu, kuko bimaze kwibonekeza ko abategetsi bitwaza igikenye bagakora amanyanga haba mu kwihagira amasoko ya leta. Ibyo ngo byari bikwiye gusubirwamo bikigwa neza ku nyungu z'abanyagihugu, na cyane cyane ko hari itegeko ribibuza. Kubwa Emery Nukuri umuhinga akongera akaba n'umwigisha mu kaminuza avuga ko abakozi ba leta bari bakwiye guhitamwo hagati y'urudandazwa n'akazi ka leta, kuko bimaze kuboneka ko akazi ka leta gakogwa nabi nabi bagashira imbere urudandazwa rwabo. Mugwereza ano makuru yanditswe n'iminyamakuru, tugaruka ku kinyamakuru SOS Media aho cyanditse ku bijanye n'urucanco rwa COVID-19. Icyo kinyamakuru kivuga ko abategetsi bakomakomeye mu nzego z'intwaro, z'umutekano, abakozi b'Imana n'abandi benshi bifise baguma biteza incanco za COVID-19. Hakarorero kuri uwa kane ku biro by'ubuserukire igihugu ca Kenya mu Burundi Bujumbura, isinzi ry'abantu ryari ryakinje kuri ibyo biro baje kwiteza urukingo rwa mbere. Icyo kinyamakuru kivuga ko imiduga y'igisirikare yaguma isomba aho miryango y'abasirikare n'abapolisi bakomakomeye bazanwa gucancwa. Abo n'abandi bakavuga ko batumva ingene abategetsi uhereye ku nzego zo hejuru baguma biteza urukingo mu mpisho, mu gihe batigera bahimiriza abanyagihugu kwicandagisha. Ni kuri iyo nkuru rero y'abategetsi baguma biteza urukingo mu mpisho turangirije ko amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri inondwi. Blaise Ndije imbere mwari kumwe, ndabipfurije kuranirwa aho muherereye hose naho butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Tumushimire Blaise Ndije imbere, dushimire namwe mwese mwari muduteze abiri n'abagenzi bacu batorokanije nabo turabakengurukiye cyane. Diane Nkurunziza na yabashikirije abandi, abifurije ibihe byiza bisozera indwi naho ubutaha.